ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ni iteka rikomeye ko dusubiye guhanira kunyakira amajwi zanyu kuri mikoro Matera Manuel na Jewe Emmanuel Ntirampeba. Yere kuri kano gakuru keza kavugwa mu Rusenda. Ayede shirahamwe rijejwe inyubako mu kambi ya Rusenda na site ya Murongo ziri mu buseruko bwa Kongo ikaba yatanguje umugambi wo gusanura amazu 715 abamo impunzi z'abarundi zo mu Rusenda.
Ibyo bikorwa byo kubaka no gusanura inzu 715 byatanguye ku munsi wejo igenekerezo rya kabiri ndamukiza mu nkambi ya Rusenda. Ubwo amasezerano ishyirahamwe AED ryakoranye n'amashyirahamwe 5 y'abubatsi bo mu iyo nkambi, ibyo bikorwa bitegerezwa kuba byarangiye mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe. Ubwo amasezerano AED ihereza abafundi ibikoresho byose bikenewe mu kurangura ico gikorwa nk'amahema, ibiti, imbaho, imisumari n'ibindi. Ibyo bikorwa birangiye AED izoronsa agahembo kangana n'idolari 5 buri nzu yasanuwe n'idolari 60 buri nzu yubatswe. Muri izo nzu 715 684 zikeneye gusanurwa igisenge, nayo 31 zikeneye kubakwa bushasha. Mu nkambi ya Rusenda, Pacifique Munezero kubw'ikiganiro yaga.
Imatara 18 zatanzwe kuri uyu wa mbere ndamukiza kubatama bo mu ya Rusenda na site ya Murongo. Dete ni ibizi aduhe byinshi kuri iyi nkuru.
Ishyirahamwe AIDS rifashanya na HCL mu buzima bw'inkambi ya Rusenda no muri site ya Murongo ryaratangiye matera ku bantu 18 batishoboye b'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda no muri site ya Murongo kuri uyu wa mbere ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene. Kubw'ishyirahamwe AIDS, impunzi z'abarundi 8 zo mu nkambi ya Rusenda nibo babonetse nk'abatishoboye kurusha abandi bose mu nkambi, kandi bongera bakajyama hasi mu mazu yabo. Abandi 10 nabo muri site ya Murongwe nabo nyene bakaba bari bafise ingorane nk'izo nyene. Kubw'isoko ryacu ngo hari n'ubundi mugwi w'abantu bakeneye ubufasha baje bava muri izo mpande zibiri bakaba bazoroswa mu ndwiza. Abarosi iyo fashanyo barashima cyane. Tubibutse ko ku munsi mukuru mpuzamakungu w'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene, iryo shyirahamwe nyene ryatanze ibikwembe ku bagore 60 b'impunzi z'abarundi bakeneye ubufasha bo muri izo mpande zibiri.
Inama y'umugwi muto w'abakozi b'umugambi inkino ku bakiri bato mu kambi y'impunzi ya Rusenda n'abagize umugwi ujejwe inkino mu kambi yabaye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane mwaka 2019 mu ntumbero yo kuraba uko inkino za kivandimwe zagenze zari zateguwe mu gutanguza uwo mugambi w'inkino uhuza impunzi z'abarundi n'abanyagihugu babasangwa. Kwari kandi ugushiraho ingingo zizerekana imigwi y'amaguru izitabira ihiganwa rigiye gutangura vuba. Ni inkuru ya Emmanuel Ntirampeba na Yvette Munezero.
Twaragize inama ijyanye n'ukuntu dushobora gutunganya turnuwa dufashijwe n'ishyirahamwe World Chad. Ni ukuvuga inama twagize, twagerageje kurabira hamwe ni ama ekipe ashobora kwitaba iyo turnuwa iyo bangahe, turaraba n'ibisabwa kugira ngo ekipe yose ishobore guhabwa uburenganzira bwo kuza muri iyo turnuwa. Ari naho twaciye tuva twumvikanye yuko guhera ku munsi weje dukora inama yuko haba hanze y'inkambi haba mu ikambi ko ekipe yose yumva ikeneye kwinjira muri iyo turnuwa ko yo kwandika ikete ikandikira abarongoye siporo mu ikambi no hanze y'ikambi bakandikira abarongoye siporo kugira ngo turabe yuko itimu koko ikwije ibisabwa n'amategeko imbere yuko yinjira muri turnuwa. Kandi sikuvuga yuko ari kwandika gusa ukiyandikiye, ni kwandika ukiyandikisha ukongera ugatanga n'ibihumbi 5 kugira tubone ko ijya ekipe iriho.